Muteza amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamiri ndubasuhuza amakuru. Radio Ijwi ry'Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Ni mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Burundi kandi barategura kamaramaka ku itegeko nshinga rivuguruye.
Rero ndotera kamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi abari bo bose tutarabye byo bemera n'ibyo batemera bose abakwigiye mu myaka 16 17 gushika kuduga nibagende biyandikishe.
Uyu ni Agathon Rwasa, Vice President w'Inama Nshinga Amateka y'Uburundi, akaba n'umuyobozi w'urunani amizero y'abarundi. Amakuru kandi ni President Jacob Zuma muri Afrika y'Epfo ushobora kuva ku butegetsi. Mu Burundi, abayobozi burunani amizero y'abarundi barahamagarira abanyagihugu bose by'umwihariko ariko abayoboke babo bakwije imyaka yo gutora kujya kwiyandikisha nta n'umwe usigaye inyuma kugira ngo bazabashe gutora itegeko nshinga rivuguruye mu kwezi kwa gatanu gutaha. Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye.
Umushinga mateka Agathon Rwasa arongora runani rw'abigenga amizero y'abarundi ntiyayengeshanije kuvuga ko impenyanyuro zimwe zimwe zibwirizwa nshingiro atazemera. Muri zo harimwo iyibuza abigenga gusubira gushinga runani mu matora yimirije. Mu kiganiro yahajwe rya Amerika wasanzwe ari n'icegera ca mbere c'umukuru w'inamashinga mateka ahamagarira abarundi bakwije imyaka yo gutora kuja kwiyandikisha atanumwe asigaye inyuma
hamwe nuko twamye tuvuga kandi n'ubu tubyemeza yuko uko kuntu iki kibazo cyo guhindura ibwirizwa shingiro cyatunganijwe kuva mu ntango yuko harimo gahaze twe n'ubu niho duhagaze mugabo kukijanye no kwiyandikisha kugira ngo bazoje mu matora ubwo ni uburenganzira bw'uwo ariwe wese kandi atanumwe yoshobora kumubuza. Nkaba rero ndotera kamo aba mu mizero y'abarundi bose n'abarundi abari bo bose tutarabye byo bemera n'ibyo batemera bose abakwigiye iyo myaka 16 gushika kuduga nibagende biyandikishe kuko abatunganya amatora bavuze bati iriyandikwa isigibwirizwa shingiro cyane cyane bavuga bati mu 2022 ntarinde yandikwa rizosubira. Urumva rero utiyandikije uno munsi mu 2022 niwe wohahombera kubyo gutora ukucanye kuriya umwe wese azomenya ibyo atora.
Uwo mushinga mateka ateye ko kamo inyuma y'icegeranyo cy'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku Burundi kivuga ko icuka cha politike atari cyiza mu gihugu. Umushinga mateka Agathon Rwasa aremeza ko hari abanyepolitike na cyane cyane abamuyoboka batotezwa ku rubuga
ko bati umwuka wa politike si mwiza none icyo yaba yarihenzemo n'igiki uyu munsi abantu biko barafatwa bagapfungwa ngo biyumvira ko bazotora. Oya, uvuga ngo n'umwuka mwiza wa politike agatotezo k'abanwanyi ba mizero y'abarundi bamwe n'ukwicwa bakicwa nko ku ntega hariya kandi ugasanga umwega ntacyo bitwaye umwega ntacyo bivuze ntihagira n'akigoro na gatoye yuko ubutungane n'ubutegetsi bifata abakoze ibyo byaha kuko abantu bishe umuntu ku mugaragaro ku murango izuba riva ayandi matohoza boza kugira na yahe. Urumva rero nibazo hamwe n'ibyo iyo rero amategeko adakurikizwa nk'uko yanditse muri icyo gihe kuvuga yuko ibintu bimeze neza n'ukuri muri kuri ibesha
gutunganya imyirekano yo kwiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo cyo munyamabanga mukuru wa ONU si yari nzira ibereye. Tasiano Sibomana wo muri ngo runani yerekana bimwe mu bifise ishingiro muri ico cegeranyo akanavuga ico leta y'u Burundi yari gukora
aravuga bati ibintu byuko haba amatora y'ugushiraho ibwirizwa nshingiro rishasha ni kibazo gihambaye kubera ibwirizwa nshingiro y'u Burundi ari ibwirizwa nshingiro ryavyawe n'amasezerano y'amahoro ya Arusha ariko gituma rero ibwirizwa nshingiro ryayavuyemo ridashobora guhindukwa n'umugambi umwe wari wose naho uburi ku butegetsi icyo gihe uwovuga ko bubabarira busema yoba atabona ukuri kwiyamiriza raporo mwene izo ntibice mu mabarabara hariho ingene bikogwa baraheza bagahamagara abayikoze cyangwa nabo bakagira raporo yindi bice bita contre rapport mu gifaransa bagaheza bakerekana yuko bafise izindi nzira zo gufasha igihugu gusubira ku murongo w'amahoro n'umutekano na demokarasi atari izi zashikirijwe n'iyo raporo y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu.
Nayo kubijanye no kwiyamiriza intumwa zidasanzwe za ONU mu Burundi ko zitanga raporo z'ibinyoma uwo munyawanyi wo mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi avuga ko niyo ngendo atari nziza.
Nibaza yuko iyo ngendo ntawe ihumuriza kandi ituma mbere nayo makungu agumana akangonongono. Kuko ejo yari batiri hirya ejo yari wundi bukeye Benomar ububagize kuri Kafando. None abo bose ko bararungitswe n'umunyabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ni ukuvuga ko bagomba ko uwo bazokwemerera raporo n'uzo bayanditse ibyo bashaka canke bitoreye.
Kuri uyu wa gatandatu bamwe mu banyagisagara cya Bujumbura barongowe n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura Ramadan Nkurikiye batunganije imyiyerekano biyamiriza bimwe mu biri muri ico cegeranyo bavuga ko ari binyoma. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Tujye noneho muri Afurika y'Epfo. Mumbabarire, komite nshingwabikorwa ya ANC NEC mu magambo ahenya y'Icyongereza iri mu nama yihutirwa ishobora kwambura ubutegetsi President Jacob Zuma manda ye itararangira. Mugenzi wanjye Fidel Niyongabo arimo arakurikirana iyi nkuru. Fidel, bimeze bite?
Nkuko ubivuze, ubwo rwego rujejwe gufata ingingo rw'umugambwe ANC rwakoranye uno musi mu gisagara cya Pretoria kugira ruherereze ivyerekeye ikibazo cuva ku butegetsi imbere y'igihe kwa Perezida Jacob Zuma. Ivyo vyatangajwe n'umuyobozi wa ANC Cyril Ramaphosa. Ramaphosa na Zuma baragiranye ibiganiro amaso mu yandi mundwi heze kugira bakuri icyo kibazo mu nzira. Yamara nta ntambwe zashyizwe ko gushika ubu abanywanyi ijana n'indwi b'urwego rujejwe gufata ingingo rero b'umugambwe ANC batumwe ko mu nama yo mwiherero no muswa wa mbere mu ihoteli mu gisagara cya Pretoria. Urwo rwego rufise ububasha bwo gutegeka Perezida Zuma kuva ku butegetsi nk'uko rwabigenjeje mu mwaka w'2008 kuvyereke Perezida w'ico gihe Thabo Mbeki. Yamara Zuma ashobora kwanka gukurikiza amategeko y'urwo rwego. Muri ico gihe umugambwe ANC ucusaba inama nshingamateka gufata ingingo yo kumukura. Muri uwo mwanya abatavuga rumwe na leta bariko basaba ko haba amatora y'imbere y'igihe agenewe guhitamwo subirira Perezida Zuma. Abatavuga rumwe na leta bamenyesha ko bazosaba inama nshingamateka gusamburwa hakaba amatora y'imbere y'igihe inyuma y'uko Zuma avuye ku butegetsi. Ngo rero ku bintu byifashe gushika muri aya masaha.
Urakoze Fide.
Urakoze.
Ye, nshuti z'Ijwi rya Amerika rero Cyril Ramaphosa di Vice President wa Republika niwe wungirije rero Jacob Zuma ariko ni utegeka ishyaka. Hanyuma nanone igihe NEC yakuraga Perezida Thabo Mbeki ku butegetsi mu 2008 icyo gihe Thabo Mbeki yarashigaje amezi atandatu kugira ngo manda ye irangire, naho manda ya Perezida Jacob Zuma ubu ngubu igomba kurangira mu 2019. NEC rero ishobora kumukura ku butegetsi nk'uko ishobora gukura ku butegetsi umuyoboke wayo uwo ari we wese mu rwego urwo ari rwo rwose rw'ubutegetsi bw'igihugu. Muri Kenya uyu munsi abashingwamanza, no kuvuga abavoka, batangiye urugamba rwo kwiyamiriza imikorere ya leta yo kwanga gushyira mu ngiro ingingo zima z'inkiko. Ni inkuru ya Eloge Ulika neza umunyamakuru wacu i Nairobi.
Urwego rw'abashingwamanza bo muri Kenya LSK rusigura ko kubwarwo kubona leta yanka kumvira no gushyira mu ngiro ingingo za sentare ari ikintu kibi cyane. Ruvuga ko bishobora kubera akarorero kabi abanyakenya bose bagacika abantu batumvira amategeko muri rusange. Akarorero batanga ahanini nako umunyamategeko Miguna Miguna asanzwe ari mu banyepolitike batavuganwe n'ubutegetsi yirukanywe ku butaka bwa Kenya ku wa gatatu w'indwi heze. Leta yamurungitse muri Canada asanzwe afise ubundi bwenegihugu yirengagiza ingingo zibiri za sentare yayategetse ko avanwa mu gasho k'igipolisi yamazemo iminsi itanu akarengutswa imbere y'umucamanza hanyuma akarekurwa. Ubutegetsi bwamwagirije guhemukira igihugu mu kurahiza Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu cya Kenya no kwihakana ubwenegihugu bwacu. Umupfasoni Mesike Wambua, umuyobozi mukuru w'urwego rw'abashingwamanza muri Kenya, adusigurira ibice bigize isekeza ryabo.
Kwanza kila wakili atakuwa anavalia hii ribbon kama unavyoona mimi nimevalia ribbon yangu hadi wakati tutaona.
Icya mbere umushingwamanza wese azoje arambara hagatambara gasa n'umuhondo nk'uko ubona jewe nambaye akanje gushika tubonye leta yumviye amategeko ya Kenya n'ingingo z'ubutungane. Icya kabiri tuzogira imyiyerekano ku itariki ya 15 kwezi tubicishije mu bisata byacu biri hijya no hino mu gihugu. Aha nuhugira twerekane ko tutaryohewe n'inge n'ibintu byifashe muri Kenya. Ikindi tuzotanguza imanza twitwarira abategetsi banse kumvira ingingo za sentare n'amategeko ya Kenya. kuvyukuri ubutungane butegerezwa guhabwa ubwigenge n'icyubahiro bubereye igihe butanze itegeko ritegerezwa gukurikizwa.
Mahakama inahitaji kupewa independence, respect ile inahitajika. Wakati imetoa amri inahitaji kufuatwa.
Irisekeza ryatangujwe kuri uyu wa mbere n'iy'iminsi indwi. Abashingwamanza bemeza ariko ko mu bisanzwe rizobandanya gushika ibyo basaba byose bibonetse. Byari bitekanijwe ko ritanguzwa na yegereyegere yo kwanka kuja muri za sentare. Maitre Wambua atubwiye icyatumye gahunda ihinduka.
Tulizungumza na mawakili kwa undani na tukaonelea ni vizuri tuweze kupostpone kuahirisha. Kwa hivyo hatujasema.
Twaravuganye n'abashingwamanza vyimbitse tubona ko ari byiza kubangira tukavyigiza inyuma. Ariko ntitwabihevye twabisubitse gusa. Nkuko mubizi akamo kari katewe kuwa gatanu mu ijoro. Ubwo rero hagati yo kuwa gatanu no kuwa mbere twabonye ko atamwanya ukwiye uhari wo gutunganya ibintu neza muri za sentare. Hari abanyagihugu bafise imanza bashigikiwe n'abashingwa manza. Twabonye ko byiza twokwiha umwanya ukwiye wo gutegura ntitwongerere ikibi mu kindi abanyagihugu. Niko Wambo bavuga
enough ya kuweza kupanga tusiende tukaumiza wananchi zaidi.
Inyuma y'irisekeza umuyobozi mukuru w'urwego rw'abashingwa manza muri Kenya yizeye ko azoba ibintu bihinduka.
Tunatarajia kwamba hii kampeni wakati itakuwa inaendelea na tutakuwa pia tunakusanya kesi kutoka kwa wananchi kupitia
twizeye kuko irisekeza libandanya tuzokwegeranya kandi izindi manza z'abanyagihugu zerekana ko leta itumvira ingingo za sentare. Mu nyuma tuzosohora urwandiko turungikire perezida wa Kenya mukuru w'ubutungane n'abakuru b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Tuzokwerekana ukuri kw'ibintu hanyuma tugire ibyo dusavye kugira ngo ingendo ya leta yo kutumvira ingingo za sentare ibe nk'umugani.
Tuweza kupata recommendations ndio hii maneno ya serikali kutotii amri za koti iwe ni jambo la limepita.
Irisekeza rije mugiye ku munsi wa gatatu w'indwi umuyobozi mukuru w'igipolisi n'utwara igipolisi kijejwe amatohoza batumweko kuja kwisigura mu rukiko rw'ikirenga rwa Kenya ku ngingo bafashe yo kureka umunyamategeko Miguna Miguna akirukanwa ku butaka bw'ico gihugu kandi ubutungane bwari bwavuze ko arekurwa. Kuri uyu w'Imana abaserukira ibihugu vya rutura muri Kenya harimo Robert Frank Godek aserukira Amerika basohoye itangazo bamenyesha ko Kenya igeze mu mayira abiri kandi ari gihe cyo gutera kamo ku bakunzi bayo ko gutabaza ibintu bitarayangara. Eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara n'ibindi biganiro by'ijwi rya Amerika n'amakuru y'ijwi rya Amerika byose mushobora no kubisanga ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com. Umurwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'abarundi n'ukurekuranira watangiye imirimo yawo mu Burundi ugizwe n'abantu umunani. Mu kiganiro muri sanga mu kanya gashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yari yatumiye umukuru w'uyu mugwi Guillaume Ruzovio barebeye hamwe ibikorwa uyu murwi washyira imbere n'intambamyi ushobora guhura nazo ndetse n'ubuhanga uzakoresha kugira ngo utsimbataze koko ubumwe bw'abarundi.
Ubuhinga buragoye kuvuga ngaha ngo tuzokoresha ubuhinga buca nk'ubundi mugabo nuko igikuru n'iryo shaka iryo shaka ryo kugira ngo ubu tuve mu byo tuvuga gusa mugabo tuje mu ngiro ubwo bumwe turondera twamye turondere kuva kera n'ukuri bube bwo buje mu ngiro hamwe umuntu yumva yuko ubwo bumwe buriho kandi buzotuma amahoro asasakara mu gihugu kandi igihugu gica gitera imbere kuko namwe murazi yuko byose bihagaze ku bumwe nayo ibyo turondera byose ari amahoro ari iterambere biva ngaho nyine. Ni ukuvuga yuko ubuhinga dukoresha dusaba umundi wese ngo agira akigoro mu mutima wiwe abone yuko tudakwiye namba kwama twisamburira ko twama tuvuga ariko ntitubishyire mu ngiro ubwo nibwo buhinga tuzokoresha turabanza indwi tuzokorana n'igihugu cyose dukorane n'umukuru w'igihugu dukorane na guverinoma yiwe dukorane n'inama nshingamateka dukorane n'inama ngenguzamateka dukorane n'inzego zose icyo kibazo zibwirizwa kugishyira mu ngiro umwe hanyuma bibi
nk'uko twabivuze ika abategetsi batari bake muri kahise baragerageje ikakumvisha abarundi ko inzira yo gutera imbere ari ubumwe bwabo ariko ibyo bintu ntivyashitse ku ntambwe iboneka cyane gose ku bwanyu ikintu kitagenze neza niki
ikintu gishobora kuba gituma ubumwe butaboneka cyane burya ni ibintu bijyanye no kwinubana no gutinyana no kubeshyerana no kugiriranira nabi ibyo bintu byose bibi bituma umuntu mu mutima ateyumvamo yuko mwene wabo ari imbere yiwe atamukunda atemera ko bavukana ibyo bintu rero nibyo tuzofashanya n'izindi nzego zose ziri muri iki gihugu kugira ngo tugerageze kubigabanya mbere tubishoboye tubikureho hanyuma ubumwe busazagare bube ubw'ukuri
murashaka kutubwira amajambo make imigambi yihutirwa muzoshira imbere muri uyu murwa
imigambi rega Frederic imigambi niyo nyene namaze kuvuga imigambi yo gushinga idisho aho hantu hose muri izo nzego zose zikeneye kwerekana ubumwe no gushinga idisho aho hose hoba hahoba hoba mu byerekeye ijambo ry'ubumwe no kurekuriranira tugaca duhanura tugaca tugatanga izo mpanuro kugira ngo ntibibandanye uko byoba biri bimeze nabi imigambi dufise rero niyo
muri iki gihe kandi ga ambasaderi Rosovio hari abarundi bashwiragiye abari mu makambi impunzi baba mu bihugu byo hanze muri uyu murwi murafite umugambi wo gushikira abarundi bose aho bari bose kugira ngo nabo nyene mubajijure nabo nyene mubahe izo nyigisho muzoba muri kumuha abandi barundi zerekeye cyane cyane ubumwe bw'abarundi
twebwe muri iyo nama nkuru turifuza guhumuriza abarundi bose aho boba bari bari ino canke bari hanze bari mu buhungiro hagati mu gihugu ngaha kuko naho nyine bariho canke abahunze igihugu bari hanze tubiza kubashikira tugaheza rero tukabahumuriza tukababwira yuko tubahagaririye ari cyo gikorwa twashinzwe yuko tutazosubira kureka ngo ibyatumye bahunga nk'akarorero byatumye bahunga ntibibandanye ibituma batiyumvamwo mu mutima amahoro tubahumurize tubabwire tuti twebwe turi ngaha kugira ngo duhumurize bose abo rero nk'uko mubivuza bose bari hagati mu gihugu canke hanze tuburaza kubashikira tukabashikiriza ijambo ry'ihumure tukababwira tuti harageze yuko duhagarika ibintu bihungabanya umutima w'umuntu ntiyumvemwo ubumwe ntiyumvemwo nyene wabo
muri ico gihe nyene mufise umugambi wo kugira ngo mushobore kuja kuri aba barundi bari hanze baba bari mu makampi impunzi canke baba mu bindi bihugu ivyo ni ibintu cane cane bisaba uburyo umurwi murongoye warahawe uburyo canke urizeye kuronka uburyo bwo kurangura uyu mugambi
uburyo hariho uburyo igihugu caduhaye sinojaga ngo meshe ngo ni bwinshi cane kuko igihugu naco nyene murazi yuko atari igihugu gitunze cane mugabo mu buryo badushikirije biraboneka yuko n'igihugu na nyene n'icubahiro perezida w'igihugu yagize yerekanye yuko yifuza ko uwo mugwi woshika ko ibintu bihambaye kuko uburyo dufise si butoyi kandi sinabonye ngo ni bwinshi mugabo nk'uko bivuze tuzoterereza naho nyine tuzoterereza abagenzi bari ngaha canke bari hanze tuzoterereza hanyuma kandi ndazi yuko abantu bifuza ko Burundi bwoja mu mahoro ibihugu byifuza ko Burundi bwogira amahoro aramwe atari bihe ni byinshi nicyo gituma twizigiye yuko ubwo buryo buzoteba bugakwira bukajyana n'imigambi miremire cyane dufise bizokunda.
Hari ikintu cyo kimeze nk'intambamye mwamubona ikintu muzokwicarira cyane cyane cyo hava kibabera intambamye mu mabanga mwashinzwe
intambamye ntizobura kuko urabona igihugu aho tugeze tu ni igihugu kimaze ibinjana byinshi kibaye Burundi none cyagiye kiraca mu makuba menshi kahise ko Burundi kacu karahungabanye akatari gake urumva nk'iyo n'intambamyi ituma mu mutima w'abarutse w'abarihubuhu baravye inyuma babona bati none ubu nta bindi bizosubira nta bindi bizobwira iki iyo ntambamyi rero tuzoyicarira hamwe n'izindi nzego zashyizweho urabona yuko hari inzego nyinshi ziriho zitaye icyo kibazo cy'ubumwe n'ukuriganira.
Mwavuze ijambo rikomeye cyane ngo se mwashikirije ijambo rikomeye rivuga ko ubumwe bw'Abarundi budakwiye kuba buri kororirimbwa gusa ahubwo bukwiye gushirwa mu ngiro kugira ngo ubwo bumwe buje mu ngiro hoko wiki akamotera Murundi wari wese naka
kugira ngo ubwo bumwe rero buje mu ngiro nera kamo Umurundi wese wari wese mu budasabwi bw'Abarundi bose yuko yoshigikira ico cyiyumviro cyashyizweho cyo kuvuga tuti nukuri hagarika gerageza urwanye ibintu byose biteranya Abarundi gerageza uhagararirire amahoro gerageza ukureho ibintu bituma abantu bumva ngo jewe ndarenganijwe muri yarandenganije hagarika ibintu byose bituma Umurundi atumva ko angana n'uwundi kandi afise uburenganzira bwo kuronka icyo uwundi yaronse ibyo rero nibyo bizotuma ibyo tugomba gushikako byaterambere rimwe riri imbere mugarica ku mahoro rigaca no ku bumwe no kurekuriranira bizoshika.
Hari Abarundi batari bake bashikije ikibazo bavuga ko ari nko kwiganiriza aho usanga kenshi na kenshi abantu bahurikiye mu bwoko bumwe bama bahurira mu bibanza bimwe bimwe bakayaga bonyene ku mpande zose ubwoko bwose iyo ngeso yo kwiganiriza yo kudashikira abandi ishora guhebwa gute mu Burundi
iyo ngeso yo kuguma abantu bamwe bamwe mu kagwi kabo erega iyo nibwa bihagaze kubwoba bihagaze kutiyumvamwo mwene wanyu ibyo byo kwigira kagwi abandi bakigira kagwi nibyo nyine tubirizwa guhagurukira kuko tusubiye nk'inyuma tukaraba mu kahise ibyo ntakubyigeze biba kandi murazi yuko dufise mbere ni mu byo tuzokora tuzobwiriza kwegera ngarwego rw'abashingantahe rumwe ruzana ibyiyumviro bihambaye ibyiyumviro by'ubuntu ibyiyumviro by'ubugabo ibyiyumviro by'ubupfasoni tukegera urwo rwego rw'abashingantahe hanyuma tugafashanya tukabasaba ngo nabo badufashe baje mu bo bashobora aho mvuga ngo nikuraba inyuma neza ubwo rwego rw'abashingantahe rwakoresha amajambo ahambaye nk'ayo ndakubwiye bwarimwo ubwo rwego rwarimwo ubwoko bwose none bigenda gute kugira ngo abantu bose bamwe bikumire ukwabo abandi bikumire ukwabo ibyo nibyo tuzogerageza gutorera inyishu dukoranye n'ubwo rwego mbere kuko biri mu mabanga twashinzwe.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Ambassador Guillaume Ruzoviu n'akaba ari mukuru umurwi w'igihugu ujejwe ubumwe bw'Abarundi no kunywanisha Abarundi turiko tuvuga cyane cyane ku migambi bazoshyira imbere kugira ngo umurwi arongoye uzoshike ku migambi washinzwe muri iki gihe turi kumwe na Leo Cargo mwibe neza.
z'amanyamakuru w'ishuri ry'Amerika ndamutse n'abanyanyi bariko barumviriza iradi y'ishuri ry'Amerika.
Muri beneza muri hehe Leo Cargo?
Ego umunsi turiko tuvugana ndi mu ntara ya Murambya muri commune Kiganda.
Ni byiza cyane gose murafite ikibazo murafite icyumviro mushikiriza muri kige.
Ego nashaka ntangure shimiro uwo mutumire ku kuntu ari karasigura kuzerekeye na cyane cyane ikomisiyo batizeho yerekeye ubumwe bw'abarundi ariko je w'amakenga n'ubu nguma afise ni yayandi twaye turaba uko uburundi bwacu bwifashe turaze mu byerekeye intwaro n'ibihe byagiye bicamwo ngaha mu Burundi turabona yuko koko abarundi turacakeneye umugwi cyanke abantu bashobora kudusubiza hamwe kugira ngo tunywane bikwiye ariko nkaraba uko ugwaruka na cyane cyane jewe ndugwaruka turavye ukuntu ugwaruka twudufashwe na cyane cyane n'ikibanza tusanga turiko turaronka aba mu by'intwaro mbona neza yuko uwo mugwe uzoshobora gushika kwihangiro ry'uko tunywanisha ndakarore ruhaye biraba ugwaruka usanga rudafise ivyumviro rufise ivyumviro pito murantunga bitandukanye ubu rurabana yingwe kandi uhaye biraba ubona yuko na cyane cyane badukurira ko bagerageza kudushyira hamwe kuko batubwira bati gerageze mugire ivyumviro nkabajya ugasanga bariko badukwega batatwereka yuko kutagiye kudabuza ivyumviro yuko atari icyaha byo byose bikabona yuko ari ibintu bidashobora kuduhumuriza ariko icyo nizera kimwe gusa byose kifise intango kugira n'iherezo cye niyumvira yuko bizotinda bishoboka ariko tugasaba nk'ugwaruka nk'uko nawe nyene babivuga yuko boduha ikibanza gikwiye mu gihugu kugira ngo natwe ivyumviro byacu bishobore guserukirwa naho ubwo bumwe turirimba canke turondera buzogira icyo gushikako. Urakoze ngaho ku ishwi rya Amerika.
Urakoze Leo Cargo ambassadeur Guillaume Rousseau amakenga ya Leo Cargo eka n'icyumviro ashikirije kugwaruka guhabwa uruhare ruhambaye mu duga kw'ijambo.
Leo Cargo ivyo avuze ni ivyumviro bihambaye kandi nkuko nabivuze kare tubwirizwa gukorerako kuko mu gihe udahaye ikibanza gikwiye ugwaruka mu migambi yose leta yobigira aho tuzoba turiko turabeshana tubwiza ubwa mbere na mbere guha ikibanza gikwiye ugwaruka tukagwumviriza tukarushigikira tukarutoza imigambi myiza gukurikirana canke nago nyine rukadushikiriza imigambi kwifuza gukurikiza kuvuga yuko ugwaruka rutabwirizwa kugira icyumviro kimwe ibintu bihambaye cyane kandi na jewe nemera mugabo ibyo rero si byo bishobora gutuma abantu barabana nk'uko avuze wayingwe no rayingwe ni mu mutima mu gihe wewe ufite icyumviro ukagiserura n'ubundi na wabuza gufata icyumviro ciwe akagiserura hanyuma mukaganira muri icyo gihe ukabona uti aho nihenze n'ingaha aho ntihenze n'ingaha ni ukuvuga yuko nagomba guhumuriza Leo Cargo kuko muri izi nzego ziheruka gushirwaho hariho n'izindi komisiyo zashyizweho izo kuvugana ukuri n'ukurekuriranira hariho inzego zo kwikingira amabi yabayeho yaya mabi ayashobora kuzana ihonyabwoko cyangwa izingwano cyangwa n'iyi ubu rero Leo Cargo niyumve yuko igihugu cahagurukiye ico kibazo cyo kurabana yingwe igihugu cabihagurukiye nticari bwa bihagurukire nk'uku nk'ubu none rero akwiye kwiyumvamo yuko ati jewe inzego ziriko ziracirwaho reko bashyizeho inzego kugira ngo jewe mu budasa bwanjye na mwene wacu umusore ari hariya zimpumurize ibyo o ni shaka yabonetse abwirizo nawe guherekeza mbere agahanunza.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ambasaderi Guillaume Rousseau ni umuyobozi w'umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe ubumwe bw'abarundi. Iki kiganiro muri isanga mushobora kugisumva ejo nanone saa 12 mu gatondo ku maradio yanyu. Ikindi kandi cyose kiri ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Maze rero ndabashimiye cyane, murakarama. Andi makuru ni mukanya, saa moya n'igice.